Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika twisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube Instagram na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye kirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku jo rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Abahinga mu by'ibidukikije bagabisa ko ikiyaga Tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana. Abahinga babandanya kwemeza ko hasigaye santimetero nkeya kugira ngo ikivuko cya Bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga Tanganyika mu Burundi n'ibindi bice byinshi byegereye ico kiyaga biterwe n'imyuzure myinshi. Ni mu gihe ikigo kijeje kugendereza ibirere mu Burundi naco kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka. Mwe muri sangane no munsi turabigaruka ko twabatumiriye Professeur Bernard Sindayihebura amaze imyaka afata ibipimo n'urugero vy'amazi ya Tanganyika. Professeur Sindayihebura yigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Ikaze Professeur Bernard Sindayihebura kandi mwakoze kwemera ko tuyaga kuri bino vy'ikiyaga Tanganyika. Ikaze mwe muri sanga.
Bakoze cyane kwa mwana nkumiye
na kengunda. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na Professeur Munkundire ndabasabe ko tubanza gukubitira gatomite ahitwa ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho imiryango irenga 108 irimo impunzi z'Abarundi ziba ahitwa Kenya Plage zivuga ko zihangayikishijwe n'iduga ry'amaziki ya Gatanganyika kuko abandanya gusenyura amazu yazo n'imirima. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yabagendeye.
Aha Kenya Plage yo muri sekiteri ya Tanganyika hakunze gukorerwa uburobyi ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati hatuwe n'amoko y'ababembe impunzi z'Abarundi ndetse n'abafurero. Abaturage batuye i Kenya Plage ndetse na Marke ho muri sekiteri ya Tanganyika bagaragaza yuko bibatsiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe. Ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho Tanganyika yarazamutse. Bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamo by'agateganyo. Ndagijimana Emmanuel ni impunzi y'umurundi ituye Kenya Plage ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya Tanganyika.
Nasubimuka nk'izuru nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduga ya Tanganyika abafise amatongo ahantu hameze nka kamutse bagatanga ahantu kubaka. Iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iri ngo cy'umwaka Tanganyika kandi gatera duga akurikira aho abantu bahawe indaro. Rero uko niko byifashe muri kino gisagara turimo.
Balange Andre ni umubyeyi ufite abana 8 inzu yasenywe n'amazi ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashanyi y'ibiti bigazi n'inturusu. Byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya Tanganyika cyatwaye imirima yabo.
Iri duka ry'amazi ramaze korona ibintu byinshi rwose ramaze korona amazu benshi yari kwera bomagurika na nuwa chene njui ibigiti uwe uchangira kwa guli chejuru ya maati kutuzi ngufiti fasegutu bo iso dusawa gira neeza nuko botugaru kilako kandi na leta ya Kongo ikafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka Kenya kandi abantu baragowe gose ni
aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri aya mazi ya Tanganyika bagiye ku ishuri abandi nabo barara mu mazi arimo bavuga yuko batewe impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike Desire Mayugi n'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko atuye I Kenya Plage
ubuno mumba yuko nakorera ya bidu fata abana bajyama mu bizaga bese kajya mu bizaga ubu nta muntu yicaye ni kugiragira gasabu na leta ibikanze cyane papa
saha ikenya plage cyaga cya Tanganyika kiri gusenya amazu gusa ahubwo n'abafite amahoteli imirima ndetse n'amazu ku ngengero zacyo muri territoire za Uvira Fizi Kalemie na Moba nawo vuga yuko amazi yazamutse cyane harahandi naho Tanganyika yuzuye ifungi barabara abantu bakoresha amato mu barabara bava Uvira bajya Fizi
iyo muyagumajije kuba mwinshi mu cyucu hava tugira ko ibibazo nuko hari igezi tuzishyiramo tukanywa amazi ariko iyo umukundu tukagukubitira hajya nyine itemba uhanga bose amazi amajije kwinjira iyo kukubitiye umufundi motoji yawe udakomeye ari igihe kinywa amazi aho nyine direct kandi umugosi ni wacaho
umwami wa groupe ma ya babungwe iri muri sekiteri ya Tanganyika territoire ya Fizi ituwe n'amoko y'ababembe abafurero ndetse n'impunzi z'abarundi Charles Simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango 800 yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe abagira neza ngo gufasha abo baturage Tanganyika yasenye amazu yabo abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko Tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka Veda Segabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakoze Professor Bernard Sindayihebura mwumva uko vyifashe hakujya y'Uburundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muratubwira mu kanya rero uko bimeze aho mu Burundi naho ariko imbere yaho mwanze mutujane mu kiyaga Tanganyika kiva hehe kikajahe kingana gute gica mu vya bihugu
Ego mwembe mwakoze cyane Tanganyika n'ikiyaga nziza kininiya cyane nk'uko musanzwe mubizi hanyuma kikaba icya kabiri ku isi uhereye ku kiyaga kiri mu gihugu cy'Uburusiya cyitwa Baikal gifite imetero 1,470,000 hanyuma rero ibihugu cyane cyane bine bikurikira nibyo biruhande ya Tanganyika aho rero hariho ubundi twavuga bufite ibice bitanu ku mazi ava mu Burundi hariho Zambia ifite ibice bitandatu hari igihugu cya Congo gifite ibice 46 ego hanyuma rero hakaba na Tanzania ifite ibice 41 nuko rero ubugene amazi aza muri Tanganyika ibihugu avamwo ibyo
ego turumva uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyifashe nko kumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika bitucapiye mu nkuru yakoze ayo mazi yaraduze mu Burundi nivyo muravyerekana mu vyigwa vyanyu bitandukanye yaduze ku rugero rungana gute kuva ryari ni kubera ikubunye ariho hari impungenge gusumba izo mpungenge zitangura ryari ga professor
ego mmetsana mumbarije ikibazo cyiza cyane reka nabagire ku muriri kubera kuko burya Tanganyika ngaha mu Burundi sina mu Burundi gusa ibyo bihugu biri meze kwabwira yatanguye kuduga mu 2018 mu 2018 rero Tanganyika yari igeze ku rugero w'imetero 75 n'ibice 24 hari mu ntango aho no kuvuga rero harenga ko amasantimetero 28 gusa urumva Tanganyika iri ku rugero rusanzwe yari metero 75 aho rero hari 2018 yarumve ko santimetero imwe canke imirimetero imwe urumva byatubona ibibazo turiko turabona rero Tanganyika rero rwagiye gusara bikomeye cyane kubera kuko muri ibyo bihugu bize kubabwiya hose byagenze nyine gutyo niho yagera ku rugero rudasanzwe kuko hari itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu yashikiriye imetero 1,56 n'ukuvuga kuvuga imetero na santimetero 58 urumva yuko zari zari nyinshi cyane kandi cyo nagomba kubamenyesha ibice 95% Tanganyika yamigera ku rugero runini ya cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero natinye Tanganyika ngari Bujumbura rwari rugeze ku metero 776 n'amasantimetero 88 urumva rero yuko rwari rugeze ko rwari rurenza ko ku ahantu hasanzwe rwari rurengeze ku metero n'amasantimetero 88 so kuva kwa gutera ubwoba abanyabujumbura ubwabo hari hasigaye santimetero 20 kugira ngo amazi avuye kuri poro ya Bujumbura ashobore gutera poro y'Bujumbura urumva rero igeze ku rugero rudasanzwe rugero rurerure cyane cyane rudasanzwe kandi icyo gituma rero ingingo iteza gufatwa kugira ngo hanyuma rero ubabare kumbure bukeya cyane
murakoze cyane ego mu nkundire tuze ku mirongo ya telefoni duce tugaruka tubabaza utubazo twabateguriye ariko duha akanya abanyagihugu minabo ahanini baba basavye ko ibiganiro nk'ibi bikogwa turahera kuri Gakwavu Gakwavu ikaze ku ijuru ry'Amerika
uraho neza Diane ni na hazwe
ndaho ndashima nawe bimeze gute
nanjye meze neza cyane mwari mukumbuwe
natwe tuba twabakumbuye ariko tuba tuhari uri he Gakwavu
ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda ibutare
ibutare havugwa make
utara kazuba ni keshi
nuko rero twagutumiye Professor Bernard Sindayihebura kugira ngo atange umuco ku zerekeye ikiyaga Tanganyika cyasaze kiduka
ego ibyo ngira ngo mbaze profeseri ese ko Tanganyika ifitiye akamaro ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Afurika habura iki kugira ngo bakusanye inkunga cyangwa hakorwe ibikorwa bikumira izo nzaduka z'amazi agenda ateza ibyago hirya no hino muri ibyo bihugu kubera iki badakora ibikorwa kuri icyo kiyaga Tanganyika kirwanya isuri dore yuko banamenye yuko vuba aha ngo hagiye kuzaza iyindi sura aho ngaho aho ku gisirikare cy'Ubujumbura iturutse muri Tanganyika nuko rero iki badakora ibikorwa birwanya iyo suri mbere yuko isuri ziba
isuri ntajya ni iki ni imyuzure
isuri ni imyuzure ni mu kinyarwanda mbivuze
urakoze Gakwavu ngaho ibutare ugire umunsi mwiza
namwe mugire umunsi mwiza Diane
yego Professor Bernard Sindayihebura akabazo ka Gakwavu ibutare
abakoze Gakwavu kuri icyo kibazo aheze kubaza ati mbega ibihugu zegere icyo kiyaga cya Tanganyika nta bikorwa bakogwa kugira ngo iyo myuzure ntisubire kuba burya ntibyoroshye cyane mugabo urumva burya yarakoze kubera kuko kuva 1992 niho rukuga yavuka rero rukuga aho yava harabaye ikintu bita baraje bubatse aho bubatse iyo baraje yatuma rero Tanganyika ikaza hasi cyangwa ize hejuru aho rero igiye hasi cyane ibyo byarafite ntayi no mu Burundi n'ahandi hose muri ibyo bihugu hari mu 2005 aho Tanganyika yari kugera ruri hasi cyane ndashaka kugaruka ko aho rero yihita hasi cyane hataba ikibazo kubera kuko ubwato ntibushobora kuronka ubugeni bukakuduze aho ushobora kuhira rero urumva rero burya abahinga rero bakoze neza ubuzi mu 2021 abahinga bindi iwacu baragiye rero sinagiye kuraba kumbure yuko atakibazo kiba carabaye akuri ukuga kubwira ngo amazi ntabe makeya cyangwa ntabe neza kuko urumva abaye menshi abaye menshi atera ibibazo nk'ibi nyine turiko turabona abaye make naho nyine n'ubu bwato ndashobora kuronka washobora kubukorera rero urumva rero burya ibyigwa barabikoze bigome cyane nagomba kumumenyesha rero uyo Gakwavu yuko mu gifaransa babita senatire ni ukuvuga n'ibintu bisanzwe cyane byama biba nk'uko amatangura mumbaza mwavuze yuko araheze imyaka 100 abahinga bavuga yuko ko ari ibintu byama bishika iyi myaka 100 igeze mugatebwe rero ntitwarinze kurindira 100 bibaye haheze imyaka 60 kuko i Burundi twaheruka ibi bene ibyo bihugu byose mu gihe mu 1964 urumva rero burya abatwari b'ibihugu ntibasamaye na gatoya ni ibintu bisanzwe ahubwo tworaba ubwene twubanda n'ibi bihe ikindi nacyo umwaka abahinga nk'abo muri izebu n'iwacu baravuze yuko mwayivuze mugitangura yuko habaye hazugwa imvura nyinshi cyane baravuze kandi yuko hazoba ubushuhe cyane twe twabonye ngaho ubuzumbura mu minsi heze kandi n'ubu ikibandanye ubu rero ibyo hanyuma abahinga bavuga yuko ibi biriko biraba biriko biraba mu isi yose ari ikintu mu gifaransa bita El Nino no kuvuga umuyaga ushushe mahari hanyuma ugacuza muri ibihugu nyene twebwe dutuyemo ari nacyo gituma byatumye rero haba imvura nyinshi nk'akarorero mu kwezi kwa mbere haba mu Burundi haraguye imvura ingana na milimetero irenze ijana ni ukuvuga iyo mvura isa n'iyaguye ndaye Bujumbura mu mwaka wose mu 2005 aho Tanganyika rero yagera hasi cyane urumva rero n'ibintu bisanzwe tuteza kubimenyera tukamenya kubana nabyo
ego tugarutse gato inkuru y'umwana isubira inyuma tugaruke kuri yama bya bigero by'amazi biri mu biyaga bitandukanye urumva Burundi ufisemo ibice bitanu muri ayo mazi yatanganyika muri Congo ho twumvise ko bimeze Zambia mwatubwiye Tanzania uko urugero ruduga bifise impungenge ko bishobora no kuhusigara kuri santimetero 20 ikivugo kigashwagwamo n'ayo mazi izo mpungenge muri Zambia Tanzania naho zirahari canke n'u Burundi na Congo gusaga professor
yo erumba bon uhinga abantu bize ibintu byitwa topography n'ukuvuga ibijanye ubwene isimeze barabizi cyane nk'ubu rero kweze na pindu dai Bujumbura yuko hari metero amajana 2026 n'amasantimetero 80 ari muri Zambia ari muri muri demokrasi ya Congo ari muri Tanzania na ili wacu nuko kuvuga abari munsi y'ubwo rugero ubari mu mazi nuko kuvuga rero amaze kumbwira isizi ibyo byose bizanye bihose nuko niko bimeze rero ahantu hose uciye uca umurongo sizi ko nkari ya ruguru mu mitumba ya mikobeko aho waca hari ya ruguru sizi ko muhabona siye nk'umukobeko wose ufatanye aho hantu hose ari munsi yaho nuko kuvuga yuko muri ibyo bihugu byose bitandukanye bari mu mwuzuri ya rero ibibazo twabitangiye
kwe ariko hagira igihugu kiba hejuru gusoma ikindi cyane byose biba biri ku rugero rumwe nk'izo santimetero mwatubwiye
ibihugu ntibiri ku rugero gatoya n'umuntu gatoya mugabo nabo nyine usanga ku rugero ari nkacu kimwe kandi uzi iwacu ari no mu Zambia biduka kumwe nyene kuko uraze nka isizi izindi neza ubu nagiye muri Congo ni ikibazo kidasanzwe kuko hose usanga ari uko nyine iyo zose birajanye zewe nize zetu ya kera izo bayitiga tukira abana n'ibintu numva ego cyane hano kuko uciyumva uti capa ahantu amazi yose muri ibyo bihugu utari gucapira kwe nabi kwe
araduga kubera ikamazi rero hari umuyaga mwatubwiye hari ibindi bituma amazi y'ibiyaga aduga
umuyaga kubera kuko jewe burya igituma ndabikurikirana kubera kuko nabyanditsemo aho nayikombira ubushakashatsi muri doktora mu 2005 niho nari nanditse nyine kandi byanditsemo yuko nyine yuko ibintu mu Burundi byatanguye 1961 gucika 1964 aho rero muri iyo myaka yose hari haguye imvura muri ibyo bihugu bidasanzwe iri hejuru yo kugera rusanzwe ubu rero ibi turabona ni Burundi nyine kuko ibyo biharuro by'imvura n'abisabyenda ize buwacu mugabo mu bindi bihugu tunabisabye donc naho nyine byagenze guturumba rero tugarutse rero izo bahinga mu gifaransa bita cristantenaire ni ukuvuga ibintu by'ibiza bigaruka iyo haheze imyaka myinshi izo ni buraya bibaho yego natwe ku isi hose siko bimeze icyiza gusa ni uko twoza turikingira tukamenye ubugene twoshobora kwikingira kugira ngo nk'ibi turiko turabona kuko hari nk'ibi iwacu Bujumbura bwabaye bunini cyane kubera kuko hariho n'abantu bavuga Tanganyika niyo hanyuma rero icokorwa inyuma cyane cyane umwuzuri hano wasubira ku maroko
numvise neza canke ni namwambariye ko amazi aduga cyane mu kwa gatanu iminsi yose
yego oya nimwumvise nabi cyane urumva hari aho Tanganyika igera ku rugero hasi cyane aho rero birahinduka irashobora kuba mu kwezi ku icumi cyangwa mu kwezi cumi na rimwe kubera iki imanuka kubera amazi ya Tanganyika iyo haba kumva iyo haba hari iki amazi atahinduka mu mwuka urumva rero niyo utuma imanuka rero igafiduka ku rugero rero mu kwezi kwa gatanu ibice 95% ku ijana aho Tanganyika iduga ikagera ku rugero rurengeye cyane hejuru ni kubera amazi urumba abaciye mu nzuzi hanyuma hagaburira Tanganyika urumba rero nuko bimeze
izo nzuzi muvuga reka tufate nka Mpanda dufate nka Rusizi dufate nkandi uko Tanganyika iduga ni nako nazo ziduga
iyo urumba iyo igeze ku rugero rwa kure cyane niko biduga nazo nyina mugabo urumba urazi nka Rusizi munsi y'ibarabara rigenda hari ibubwira iramaze kugera ku rugero rwo hejuru cyane urumva kuri kugenda n'ibikitwa muri Tanganyika yego cyane
murakoze cyane twakire Kenny Darcy Kenny ikaze ku ijuru ry'Amerika Kenny uratwumva Citizen uratwumva
yego ndarumva neza Diane
kese yagiye Citizen uherereye
ndi Kigali mu Rwanda ni Maseri Kibagabaga
havugwa makinga mu Rwanda
turi amahoro akavuga n'akazuba byose biri kuboneka
amazi mu nzuzi naho byifashe gute
bwangi ni n'isaha nta kibazo twebwe ihindagurika ry'igihe usanga ariyo ntandaro y'ibi byose biba biri kuba binajyanye n'itopiki mwashyizeho uyu munsi mboneraho no guhitambaza ikibazo ariko ndagendera ku kibazo ngendeye ku bipimo mpuzamahanga byo kurengera ibikikije ibintu bijyanye n'amazi n'imigezi ndashaka kumubaza ku bijyanye no kuzura kwa Tanganyika ese ibipimo mpuzamahanga birubahirizwa nibura ku buryo byaza n'ishyira abantu mu kaga kuko iyo ugenda nk'ibishanga haba hari uburyo bigomba kubungwabungwa kugira ngo ibinyabuzima bibamo byo kwangirika ariko kubishanga nabyo bikaye amazi tukareba inzuzi cyangwa imigezi inyuma mu ruzi Tanganyika mu kiyaga Tanganyika nanone naho gihumekera za metero zawe zubahirizwa ku buryo umuntu yagira impungenge ko amazi nazamuka bitazatera ikibazo bibaye bitubahirizwa se hakorwa iki cyangwa numva mwabitanga iyihe ntererano yanyu muri leta kugira ngo ibyo byubahirizwe kuko usanga abantu benshi bavuga ngo ahantu ku nkombe z'ibiyaga hari ubucuruzi ariko ugasanga bagiye kubangamira ya mazi ugasanga nibo bayishyiriye bityo bigatuma ubuzima bw'abantu bitikira bukajya mu kaga ntabwo nzi rero n'ibipimo mpuzamahanga ku bijyanye n'imigezi bigomba kubungwabungwa inzuzi zimenamo uko bihagaze za metero 50 ziri ku mugezi kugera imusozi niba zubahirizwa cyangwa bapfa gutura mu kajagari ko babonye ku buryo hatazagira ubuzima bw'abantu bakicirira amarindo biba byagaragaye hakiri kare
ariko ndagukosore gato kuko uvuze ngo muri leta ntari ngaha ku bwa leta ni umuhinga abikora ku ivyigwa yabikoze ku ivyigwa ni profesor kandi harafise aho bihurira n'ivyo by'ibidukikije kuko mu vyo yigisha muri kaminuza y'u Burundi akora n'igisata cy'ubushakashatsi reka
yego ariko nange namubwira navuga ngo nura atatanga intererano kuri leta kubera ko biba byagaragaye ko icyo kizabaho
ubanze ugume ku murongo gato kugira ngo wavuze byinshi twumve ko byose tubazo twawe yadutahuye profese mumvise kano kabazo kavuye Kigali
yego mitane sitize numva ndumva dukwari muzamenye kunyandika yavuze ati mbega sitize na leta burya nukuri nkuko nakubwiye nyine je urumva n'umushakashatsi bwa leta mugaturi ngaho bwa dufashe leta kugira ngo iminsi yose kanatsira nabo nyine batubaze ibibazo turatanga n'intererano iyo hari ibibazo ibi n'ibindi kugira ngo dushobore guhitura inyishu rero urumva rero amazi nkuko nari namaze kubivuga ni ukuvuga n'imvura yabaye nyinshi cyane ni ukuvuga yuko abantu bavuguye Tanganyika aricyo gituma ituma iduga na gato oya ni kubera nkuko nabibabwiye kuva mu 2018 ngaha mu Burundi mu bihugu bine nababwiye ariyo Zambia Burundi Tanzania na Congo haguye imvura nyinshi uko n'ukuri abahinga nyine bari ngaha nyine turi ngaha kugira tubumvirize ibigo mitanu ariko rero iwe itavuze n'ukuri hari abantu bayivogereye ibyo si byiza cyane natwe ntitubikenguruka kandi nibaza yuko n'ingingo noneho zizofatwa no hanyuma ikindi naco mu Burundi hari iteko ryashinzwe ryitwa rokodoro mu Gifaransa ryashinzwe mu 2022 aho rero bashinga yuko atamuntu yovogerera Tanganyika ku metero 150 ibyo rero byarakozwe ariko baba muri demokarasi ya Congo bo bafashe metero 100 ubundi bari barakoze n'ukuri mugabo rero nticyatumye yuko ngaha ibujumbura abantu bavogerera rero urumva nta hamwe bijanye yuko uko kuvogerera ari byo byatumye Tanganyika iduga ugaza cyane cyane ikomeye suko Tanganyika yaduze oya kandi suko abantu bayivogereye nibaza yuko abandi nko muri kwati igihugu nko muri Holland ni igihugu cyane cyane cyagize ibibazo bisa n'ibi turiko turabona ngaha nyine baratoye inyishu zirama barumva baragira ubuhunga bwo kubaka nta kibazo bafite hariyo nk'ikindi gihugu kigira kabiri cyitwa Ubuyapani usanze nk'ukizi harayo ibintu mu bigima byabaye kubera ibyo byabaye n'ibyatuma batuma bitunganya marembo twe rero inyuma ibiriko biraba bituma twitunganya then ibaza yuko ziko noba namwishuwe nagerageje kumwishura mugabo
murakoze cyane kandi yamaze no kuva ku murongo wa telefone ariko ndazi ko adukurikira hari ko aratwumva ku radio twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefone Norbert ikaze ku jugi Amerika turaho turashima uri hega Norbert
ndi mu Rwanda ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo
akabazo kawe
Bernard reka nshimire ijwi rya Amerika ryabashije kutuzanira abatumire bakadusobanurira cyangwa se tukagira ibyo twababaza nkibazo se ni Tanganyika ni gute ikomeje kuzura ese wenda nka Leta y'u Burundi se cyangwa se nk'ibihugu baba baturanye ni gute baca nk'imirwanyasuri ishobora kugabanya ayo mazi kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika wenda kibe cyareka kuzura kugira ngo hajyemo imyanda nkibaza ndetse wenda nta n'indi myanda nshobora mu mijyi itandukanye kugira ngo wenda cyase neza n'ibihugu bahore kubohora w'amazi ntapfundo wenda iyo myanda bayibungabunga bakayikuramo kugira ngo wenda igabanuka wenda
telefone yawe iri kumvikana nabi Norube uti ngo umuhora
ndi kukubwira ni wenda urabona yuko wenda uwo mugezi ushobora kuba wamanukamo imyanda itandukanye ni gute wenda bafatikanye wenda nk'ibihugu begeranye uwo mugezi ushobora kuwunyuramo imyanda wenda ku buryo wenda bayikumira nyine ikabashyirwa ahantu hamwe kugira ngo uwo mugezi n'ibinyabuzima babibungabunge nta kuntu baba baravuganye
sinzi ko ikibazo cyawe zenda tumvise neza ariko ntacu reka ndamuhe akanya yishure uriko uravuga iby'imyanda twari mu by'ikiyaga cyuzuye sinzi ko araho bifitaniye isano ntacu ikibazo twacanditse reka tumureke agire icyo akivuze kurakoze Norbert
yego namwe murakoze
yego Professor Munkundira akabazo kitokogwa tuze kugashira ku mpera y'ikiganiro ariko sinzi ko arico muvuga
kuri ibyo kubera kuko
reka tukabikerera ako kabazo kitokorwa araza turaza kugaruka ko mu nyuma ariko mu kibazo ciwe mbyariremo ikindi hari ukuntu ayo mazi bashobora kuyakogota kuyakwega bakayashira ahandi kugira ngo cyane ntibikore
urumva nijya ariko aravuga ntunze urumva rero burya akarorero nkabuhinga burya amazi ndabaye nk'iyo bari kubarubaka amazi ajya kugira turonka amatara aciye cyane cyane mu ngomero niyo ndibaza yuko uyo ushobora kunyumva neza ni ukuvuga burya ni ukuvuga yuko amazi baragira urugomero urwo rugomero rero batabarufatanya n'ikintu bita kondite parce ni ukuvuga itiyo baca bashyira ngaho nyine hanyuma kubwira ngo zana amazi mu matiribine hanyuma itange umuyagankuba imbere y'uko ayo mazi aca muri iyo tiyo ariyo atuma tubaha umuyagankuba apfo kuza kugenda amazi adahinduka ariya yandi nyine kuko iyo abaye makeya amatara aboneka iyo abaye menshi abantu gutayita rero mu gifaransa rero ikintu gisa rero kondite force ayo mazi rero arenze ko arataho handi ari nacyo gituma rero muri rukuga ibyo bintu ibyo bikorwa bari barabikoze ari n'icyokorwa rero n'ibyaba ari ibyo rero abahinga bogenda bakaraba yuko atari ibyo ubu hatabaye ko amazi arenze mugabo nibaza ko atari ibyo na gatoya kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gushika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane kuko wumva byari byarabaye hanyuma rero n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hariho abahinga b'abarundi baragiye bavuze ko atana kimwe babonye urumva rero nibaza yuko nta bundi buhinga gushika ubuntu baba n'abasomyi ahantu hose bashora ayo mazi reka amazi yatanganyika Tanganyika ni kintu kimwe ya cyane ayo mazi nti uwo yanywa ni metitani.
Murakoze cyane kuduha umuco twakira na Jean Bosco. Bosco ikaze ku ijwi ry'America n'umwe muri sana. Murakoze Professor twakire Jean Bosco. Jean Bosco ikaje kujugya America.
Ego murakoze.
Uherere ga jambo.
Yewe ndi mu Burundi ariko ndaha muri Mozambique ndi kukaze.
Ndi muri Mozambique kukaze havugwa makinga muri Mozambique.
Na mahoro kweli na mahoro ndi muri muri Shimoyo.
Mhm. Eko urakoze kuza mu kiganiro cacu turazi ko muri benshi abarundi ariko radukurikirana ijya nino ku isi tunasaba imbabazi abaturungikiye nimero do telefone bari mu Burundi ntidushobore kuba turiko turabahamagara muhinga bw'ivyuma bariko baragerageza ariko amatelefone yo mu Burundi ntariko biroroha ko tubaronka muga turabandanya tugerageza kugira ngo nabo bagire ico bavuze akabazo kawe rero Jean Bosco.
Je akabazo kanje nsise nasomye ku nkuru kuri Facebook ikamazi ashobora kuduga kurenga uko yahora agiye kuvuga bishobora kurenga mu yindi myaka nko muri 2019 2018 2020 amazi yaraduze amazara asiduka menshi niyo mu gihe yoduga gusumba uko yari yaraduze abantu benshi ni guca bimuka nk'abo bahepfo y'ibarabara impande ya Tanganyika kora aduze gusumba uko yari yaraduze muri iyo myaka iheze ndumva ko ari ikibazo.
Reka tureke Professor Bernard Ndayihebura akwishure niwe mutumire wacu uno munsi ugira umunsi mwiza muri Mozambique.
Ok
ego Professor akabazo kavuye muri Mozambique nako
bizambosko ati amazi yarageze ku ntuze kugera udasanzwe ego mitane iyo atagera kugera usanze sinari kuvuza induru ngasemerera kuko urumva umwaka cyane yageze kugera udasanzwe mugabo rero donc yatanguye kugera ku rugero udasanzwe kuva ku 2010 mu 2018 urumva rero urumva amazi ntiyigeze asubira inyuma gatoya nk'ayi Bujumbura amasaje inzu amahoteli urumva byateye bijya mu mazi kuva muri icyo gihe byaragabanuka muci ku mugabo bigahita bisubira imvura iguye bigasubira bikaduka urumva byari byageze ku rugero rudasanzwe cyane mu mwaka w'2021 bica birasara bimwe bigera ku rugero rudasanzwe uwo mwaka nyine turimo uwo mwaka rero niho haruro nari naharuye rero uzogera ku rugero rudasanzwe kandi rukagera ku rugero twari twashyize ko 1990
Mbe muvuga gupima mupima gute hari akuma mukoresha muterera mwo kakagaruka kabaha madoni bigenda gute ngo mupime ni irate ca gipima bavuga dusigure gato ngene mupima
cyane cyane kubera kuko hajya ku byaga Tanganyika urumva bahingi hari ikintu gishize ngaho cerekana rero cerekana izo metero ego cyane kandi urumva uri muri Tanzania uri muri Congo nababwiye yuko nkuko nari nababwiye nyine yuko ejo yari ku rugero rw'imetero 1,046 n'amasantimetero 80 abari munsi yaho abari mu mazi rero urumva rero uca rukwira ibyo bihugu byose kwere
ibipimo byanyu sinzi ubuzima bw'ikiyaga ingene bimeze mugabo mwebwe ko mubikurikirana ngira murabizi ngira nabwo bugira ubuzima kikavyuka kikaryama umwanya mwiza wo gupima ni gute ni mu gitondo ni mu ijoro ni saa sita mupima igihe cyacu cyose kugira ngo mushobore kuronka ibiharuro biba bikwiye
muvuze neza cyane ikibazo cyiza cyane urumva ikiyaga turakimenyera nk'umwana ego cyane urumva rero hari aho hagera haza hari umukuba cyane akaza hano hanywera kirazira gupima kugenda gupima cyane cyane iyo Tanganyika
Amerika. Uherereye ganita.
Ndo mabanda mu maje epo mu kare ka Kamonyi.
Kamonyi havugwa make.
Izuba
ryinshi.
Nimeze nawe muri iminsi nta nyumba rero.
Ndiye no mu Burundi narumvise ko ngo risigaye riri mina imgagahanga nkuko bavuga mu migani kirundi. Nikuza muri twaza amazi yo kunywa kuko uraje ko izuba iyo ribaye ryinshi ari byinshi umubiri udusaba. Nuko rero akabazo kawe kwa Professor Bernard Sindayihebura twagutumiriye uno munsi muri Isanga.
Nagira ngo mubaze se kuri akuntu kiriya kiyaga cya Tanganyika uburyo kimezemo urebye nko ku gice cy'u Burundi no ku gice cya Zambia. Ni Zambia hari hasi
ego
mbwire unkurikize njye uko mbibona hariya ubona ari nkaho hasa ni nkaho ariho ku marembo y'amazi no hepfo yaho hose ubona ni ku marembo ese ari amazi ubundi yakaba agira ikibazo cyane ari nko muri Congo kuko mbona ariho hari menshi ni hamanukira cyangwa nuko ariho niho ku marembo yayo n'ubundi
kare ka
mbona igice kinini cyakabaye kigira ikibazo ni muri Congo.
Reka twishyure nimba ari ibyo cyangwa atari ibyo. Urakoze Nitanga.
Ego arakoze cyane. Burya mu Kirundi hariho ibintu cyane cyane usanga bigoye kwishyura ariko ntibigoye. Hariho rero ukugene ibicapfo ngaha ku isi ducapa hagiye no mu ruzi nyine hagiye naho nyine harahantu hakamanuka. Ego ugiye kuraba kandi muri Tanganyika nawe amakarita ariho yerekana amanuka hariya rero muri Zambia rumba haramanuka uko n'ukuri nyine uko n'ukuri mugabo rero iyo nayo ni watsa ari hejuru hitwa ko ari hejuru Tanganyika yaduze nawe nyine iraduga mugabo urumva ntiduga ku rugero rumwe. Ego cyane. Ego haramanuka no mu Gifaransa bayita makuru batimetric mu Gifaransa niko bayita.
Ego murakoze ya Tomoke wahari muri mu karere ka Kamonyi. Ernesto ikaze nawe.
Ego
uherereye Ernesto.
Je ndi ngaha mu Bukeye.
Uri mu Bukeye ndahabona muri mu ntara ya Muranza.
Ego
ahahoze abami ba kera.
Ego
akabazo kawe rero Ernesto amatelefone ya Alliance mu Burundi ari kurumva turakuronse turahishije neza. Akabazo
jewe hariho ibintu nari narabye muravuga yuko inoze ikiyaga kizoduga cyane ku mametero menshi cyane
santimetero
amakilometero bimeze neza dutegurire ukuntu bimeze aho bizogarukira nk'abahinga nyene.
Hari ibyo Professor yasiguye gume ku murongo ndamusaba imbabazi mu Burundi hariho igice
cy'ibiza cyane nareke ndamusigurire.
Ego mu musigurire Professor muzaba mukoze aca guma ku murongo kora ko buke niba dufata neza kuri shortwave. Ego
nagerageze ntunze yakurikire byo ari byiza cyane. Urumva ndamukenguruke cyane Ernest ava mu Bukeye. Urumva rero kuva mu kwezi kwa mbere itariki 18 gushika umunsi wa Mungu itariki 2024 kwezi kwa gatatu urumva Tanganyika gwaduza amasantimetero 41 amasantimetero siyo metero ntavuga ibirometero n'amasantimetero mugabo urumva ayo masantimetero ni menshi cyane ayo masantimetero ni menshi cyane. urumba rero kuba ariko rero kuba atananika itari ifite ibibazo yari ku rugero w'imetero 1.25 urumba gushika rero ejo hahise harenga ko imetero n'amasantimetero 80 urumva ko ari umuntu mugufi yakarambirwa arabyumva kuvuga rero yuko aho ibaze iyo harenze ko ni santimetero imwe urumva n'ikibazo rero mpereye rero kubiba ntuze nk'ibyo izebu yari haduhaye bari bavuze yuko inyuma y'amata 19 hazogwa imvura nyinshi cyane nanaruye rero yuko Tanganyika izogera ku metero 70 n'amasantimetero 12 hariho n'abari babeshe rona kuri interinete abantu bavuze ngo izogera ku metero 70 n'amasantimetero 22 sinzi wabikura wumva hariho sinumbaze ego ariko rero ibyo rero ubuhereye ku biharuro isto nagiye ndaharura mu myaka yahi nkabinga mukorangira najya abantu bavita projection urashobora gufata ibiharuro bya kera ugacukoresha kugabo rero niyo ivura iguye iyo bisa nk'iyaguye mu 2022 urumva iguye ikarenza ko urumva hasa no kurenga urumva rero dose byashikare nuko sinzi ko noba nagerageze kumwishura
ego yate ego eneso gira umunsi mwiza ngaho mu bukeye
ego murakoze kudutegura ibintu nk'ibyo
ugira umunsi mwiza rero
ego murakoze cyane
ego twakire na Jean Marie kuri undi murongo wa telefone Jean Marie ikaze ku ijwi ry'Amerika
ego murakoze cyane
uherereye ga Jean
mu Burundi
amagana he
Presidente ma Bujumbura
Bujumbura amatelefone arakunze ni sawa akabazo kawe rero kwa professeur Bernard Sindayihebura
akabazo kiwanje kavuga ku mu bisanzwe twagomba kumenya impamvu uruzi rwa Tanganyika ruduga kubera nk'ubunye ruri ko ruduga biboneka nayo kumenga mu gihe imvura nyinshi ese amazi aduga kubera imvura canke aduga kubera ibindi bintu kumbure umuntu asaga
n'ubu
akandi kabazo kagira kabiri nimba amazi ya Tanganyika aduga kubera imvura nyinshi wokora iki nimba aduga kubera ibindi bintu umuntu akaze ese hoho twokora iki n'ibyo bibazo byamurakoze
akabazo kicokorwa nari nasabye professeur yuko tuza kukishura inyuma nyuma mugabo n'ubu ndamusaba imbabazi arakubwira amajambo make kuko ico kibazo c'ibiterwa navyo yari yamaze kucishura mugabo kuri atuzi ikibazo c'ama telefone twari dufise nuko mutariko murashobora kutwumva neza ariko ndamusabe akwishure muri make kugira ngo nturarane nyota kandi twari twarose amahigwe kuronka udusigurira sivyo
ati mbega imbaho cyane mu kuduga ati karatamburikiragwa atibuye hehe uyi nibyo cyane kubera uko izo yampaye n'ibiharuro imvura yaguye mu kwa kabiri tawe yaguye mu kwa gatatu haguye imvura nkeya cyane nababwiye yuko burya imvura igwa ntunze ituma Tanganyika iduga yo mu Burundi ibice bigisha muri cyose Zambia 56 ndabisubiyemo hanyuma igihugu cya Congo 46 hanyuma 41 muri Tanzania urumva rero imvura nyinshi iguye ivuye muri ibyo bihugu irashobora gutuma rero Tanganyika rero buduhu yarambajije ikibazo ati mbega ibyo kubwa turabivuga hanyuma ati mbega imvura ari nyinshi uko guke none ga mugihe nta muntu yobuzi imvura nyinshi y'ukwigo ya ntuyishobora kuyerekana gatoya ahubwo utabwitegura mbega uko guti aguye imvura nyinshi nibaza ko ari ibibazo muzakumbaza hanyuma kumbure ntagaragaza kwishura
muraza turashaka ko tuza gufundikirira kuri ico kibazo cicokogwa ego turiko turasozera kino kiganiro Jean Marie ugira umunsi mwiza ngaho mu gisagara cha Bujumbura hanyuma rero mwishura ibibazo by'umurwi wa mbere twafashe imbere harakantu bavuze ati kuvogera baravogere Tanganyika ikiyaga kiravogerwa ni igihugu kivogerwa gute
ego urumva tumbega utimbega kubogera kibogera gute urumva hari metero mu Burundi nababwiye yuko hari metero 5 bashinze ibyo rero byabaye kuva ibihumbi na kabiri umwaka nyine ego urumva rero usanga hari abantu kumbure niyo abantu bariko barabwira ati igawuye Tanganyika izoduka cyangwa ati abo nabahinga rimwe rimwe ati nabangushi barabeshe urumva rero burya abandi bose ara batwara ibihugu ara bahinga batandukanye bose bakora kumwe hanyuma bagafasha kugira ngo batange rero icyumviro kirama urumva rero ngai bujumbura kuba iyo dutuma mu gatera 1964 aho yaduga ujya sanga imbuto kuri Rwanda ya Tanganyika abantu bahari bakayatana nico bituma ibintu byononekaye byabahetse cyane ubu rero ngo mu gatumba burya henshi uraje ugene hari hambeze kuva kera hari ahantu batuba mugabo rero bashobora kubaka kubera kubera kuko batafashe ibyo biharuro bya kera 1954 abahutu munsi bose barakubasa imbega aho hantu kugira ngo imbe yuko wubaka ahandi mbega ahantu harigeze kuba umwuzurira abahinga ni kiminsi yose bamwe bakubaza muri icyo gihe rero hageze ku rugero rungana hehe hanyuma rero ibyo bica bifasha kugira ngo bitunganye imyaka izoza ntibasubire kugira ibibazo abandi ariko bakora rero twebwe rero ntiturabe rero ibyo twatakaje na gatoya abo turaje dusigaze kandi noneho kanatsinda dufite byinshi cyane ibyo rero bizoca bidutuma ahubwo bitazo kwitunganya mu myaka izokurikira nahari kuvogerwa ko byarabaye
ego nashaka kumva kuvogerwa gute no kuzana ya macupa bagatereramo no kugira iki nashaka kumva ko kuvogerwa ingene biba byifashe iki yaga kivogerewe
umva kuvogerwa nibaza yuko yagombye kuvuga kubaka mu kazaga kubaka mpahantu atategeza kubaka nibaza yuko ariko nabyumvise
murakoze cyane twakire Kadafi ku yindi murongo wa telefone Kadafi kaze ku ijwi rya Amerika Kadafi uratwumva
ego ndabumva cyane
uherereye Kadafi
ndi muri Kenya
Nairobi canke kuri Nairobi
ndi muri Turkana West ni kuri Nairobi
Turkana West akabazo kawe kwa professeur Bernard rero
akabazo mfise no banza nti leta bina bahinga n'igice bategekanije mu gihe amazi yotera kora bamaze kuvuga ko azokwiyongera ibyo nibyo barabibona azokwiyongera nibyo leta yiteguye gute mu kurwana no kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe igisanga ryo bagishitse ikintu cyo nushikiriza ntibavuga ngo abanyagihugu baravogereye ngo abanyagihugu barasuzugura nubwo ntibasuzugura
ntabyavuze
abanyagihugu bafata ko nego bato bato kubera barazo turabizi mu Burundi benshi nta mashuri menshi bize n'abize menshi usanga by'amazi ko batabamenyereye nyine haca imyaka ijana leta usanga atakuntu yagiraga iho kuzirabera nk'amavideo cyangwa iyo ha makuru nyine kera byigeze kuba bimeze twafata nk'uko hari ibihugu birimo amazi menshi ndetse asumba na Tanganyika leta usanga hari nk'abasirikare bagiye gukora ibyo bintu hariho umugwi w'igisirikare ugiye gukora abantu mu gihe kuba habaye imyuzure kubera ubuzima bw'abantu ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu umwe atakaje ubuzima n'uruhombo ku gihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho muri Kenya ya Kadafi
ego murakoze arakoze cyane
Kadafi kandi atomboye ahubwo muze muce mumpa na telefoni iwe kumbure atatandondera byo mfasha aho nandika icyo gitabo hari mu 2002 nari navuze yuko muri icyo gihe aho Tanganyika yaduga Lake Kivu Turkana na Victoria na Preve Congo byari byaduze nk'uko nyine icyo maze kumenya cyose ni uko Preve Congo nyine yaduze nagomba rero saa sita bitubwira no ngaha nyine ubugene bimeze ngaha Turkana nyine urumva ibiriko biba ngaha mu Burundi biriko biba n'ahandi kuko rero ni cyane mu isi yose hanyuma ikibazo cya mbere yavuze ati mbega ati abahinga na leta bariko bitegura gute kugira ngo barokore abenegihugu cyangwa abanyagihugu yakoze cyane kuri iyo ntererano yaravuze yaravuze cyane ego angaha mu Burundi abatwara baramaze kuraba ibyo bita repartenaire de développement hari ibikorwa bariko barakora ngaha kuri Tanganyika kugira ngo byihuta cyane ibyo baramaze kubikora rero hanyuma rero tumaze kubatera akamu hanyuma rero hariho ikintu bita place forme pour la prévention des no kuvuga abatabazi nabo nyine ibyo bintu iyo sitire mu Burundi ngaho iriho ariho rakuwaruje kwahuje ngamundi pacibindi bitandukanye cyane niyo rero yama yigisa abantu ukugene iyo abaye umuzurira icokogwa kandi rero kuwaruje rero ngaha mu Burundi iri mu mitumba yose aha rero bari kukivi nta kibazo areme na leta iri hejuru ikindi ariye ko aravuga rero avuze yuko bavogereye no kuri sinavuze ko navogereye na gatoya oya mugabo rero aho byabaye mugabo rero ega burya aba bavogereye si bakoze amakosa n'abantu basanze ayo maparcele ngaha kuko ababayeho nko mu Gatumba hari umuntu agiye kuraba ambwiye ati natewe n'amazi ati kuva imyaka 60 iba tewe ntitwayitegere tubibona rero kuko bari babizi abantu babizi rero ntibari bategereza kubabwira hanyuma abantu ibahubake
mbega professor tuvuze nka Gatumba hari hantu harakunze kuvugwa imyuzure myinshi ariko iyo bagiye kuhubaka iyo myuzure umuntu arashobora kubona kwizuba mu myaka 50 abahinga murayibona ati ahantu nyamara ingene ndahabona mu myaka 5 ntuhirahire ngo hashire ibuye hazo murayibona hakiri kare imbere ko abanyagihugu bahaba ibizoba muri 50 canke mugarukiriza hagufi na hagufi
burya ibintu bibiza cyane cyane abahinga babitangwe n'ibintu twatangwe vuba cyane na jewe imbere y'ibihumbi bibiri ntabwo nari nzi na gatoya na kenda byandikamo ubwo rero abahinga batandukanye baramaze kubivuga abandi rero iburaya barasitiye hari ubwo kuva kera kuva ibinzana n'ibinzana rero cyane mugatwebwe rero dufise ibiharuro biva nk'aho 1964 mugabo jewe mva 1987 awita cyane reyi yazaga muri iki gihugu aho Tanganyika yagera Tanganyika rwarigeze no kuduga burya 1937 naho nyine byarigeze kuva naho ntaye nayo babwiye ibyo rero nyine byanyanditse mu gitabo cy'uwanze rero ibyo bintu byarabaye ibyo rero baye ni twebwe tita ko turabahinga twamaze kubyerekana mareta tegereza kubikorera ko kugira ngo bitume rero abantu ntuzubabare bube butoya cyane
ibiba rero muri Tanganyika bica bigenda gute hari amafi hakabaye ingona hakabayo hagi ibindi bibayo ni nk'ibiki hariho na bya byatsi bindi bikuramo bavuga ko bishobora gufasha mu gukingira ibidukikije iyayo mazi aduze kuri urwo rugero mwadusobanuriye ko kuva tugitangura kino kiganiro byo bimeregwa gute birarengegwa biraryohegwa kuko byagenewe kuba mu mazi canke birabangamirwa kuko amazi abaye bibanye byinshi
jewere kama nkundire no kuri cyane ko kurumba jewe nkuko na mu gifaransa mu kirundi bashatse bapima mu gifaransa babita abatopographe geometrique urumba rero nije nize ibidukikije nije nabize mugabo sindi umuhinga cyane mu kuraba ibikoko ariko rero ngenda maze gutembera mu bwato hanyuma abahinga twari twazanye twarabonye yuko kubatanga nikiduze ibiboko bya ahantu hariya ntunze nga mu Kinindo ahantu byaciye biza ari byinshi cyane urumva bimerewe neza kweri cyane usangarikaratuze kwiiaho rero twe twarayibonye aho bizanazandira mugabo ibindi vrema sinokuwemera kwerekana bizi na gatoya mugabo ikintu nacyo nabonye kandi nabibwiwe nabo muri marine barambwira ati hariho ibintu bitandukanye tari bwabone hariho ibyasiva hariya bivuye hariya ruguru bikaza ari byinshi cyane ati ibi rero twabibonye kuva mu 2021 aho Tanganyika yigeze ku rugero runiniya cyane ibyo rero bizana n'umupfunda kuko ubu irafite inguvu idasanzwe kubera Tanganyika igeze hejuru arayizana igaterura nk'ikintu gifite nk'amatoni 10 ukayitera hasi
kubera gifite inguvu ngira ngo kubera ibyo bizi biba birimo kandi
haragera igihe akaza umuyaga mwinshi cyane ugasanga rero kuberekeze hejuru rero bigasa bizerane n'ibyo byatsi
ego tunatumira abariko baratwumva ku iradiyo ku ijwi ry'Amerika kuja kuraba video iri kuri Facebook yacu VOA radio yacu aho muza kubona ubwo ruzi ko rumeze tunashimira profesor yaduhaye ico kiganiro kugira ngo abidusigurire ari ndani muri Tanganyika abitwereka hanyuma rero muti amasantimetero 20 ni asigaye kugira ngo ibipimo bice birenga Polo nayo ikivuko cha Bujumbura kishwagwemo nayo mazi ha muraba ibyo bishobora kuba mu gihe kingana gute
je urumba sishobora kubivuga cyane mugaba urumba mpereye haraho vraiment urumba afite biharuro haraho
vere kubiharuo bida zivumbi na minongibi narimne Tanganyika chane guaduga mkwezi kwa gata mkwezi kwa gata kwa hezi munga guaduga chane mkwezi kwa kani kwa guaduga chane mkwezi kwa kani ili tura aje nguwa ili mhakaro leo ili mbe ya nzeleka na bisome urumba kuba itariki minongibi na zitatu mkwezi kwa gata mkwezi na minongibi narimne kugeza itariki minongibi tatu ni imo zuko kwezi nyene urumba rero hari mu mezi hari munze hari mu mezi icenda kwaduza amasanti metero ane no kuvuga rero twa milimetero ama milimetero ane nibice bine ku munsi akandi karorokezo bundi karorokezo bundi kuva itarike y'ukwambere itariki mu kwambere ukwezi kwa gatatu gushika itariki 10 y'ukwezi kwa gatatu urumba hari mu mezi icenda urumba tanganika kwaduze amasanti metero amasantimetero munani kandi rero naho nyene kubera imvura yari yabaye ngira ukumbure nkeya cyane n'umuntu yari yigeze kuyimbaza kuvita iteka 12 n'ukwezi kwa gatatu umwaka nyene no kwa gatandatu iteka 16 waramanutse amasantimetero abiri ariko ntibyaburije yuko gwasubiye kuduga ejo bundi rero ibyo twumva bizova ku mvura iguye hanyuma rero natwe nyine mugabo atari kubesa no kubura amasantimetero 20 asigaye ni make cyane kuko murumva mu minsi navuze yuko Tanganyika mu bice 95% Tanganyika rugera ku rugero rurerure mu kwezi kwa gatanu urumva rero mu minsi 9 kwaduza amasantimetero 80 shamara mwewe nyene urumva rero ashobora gushikirwa rero urumva rero nibaza yuko noneho cyane mugabo noneho abijejwe nari nayivuze arabatwara ngaha nyene ibigo kuko bariko hatanga kubikora nk'uko mvuze nabitohoje kandi babimbiye kandi nanjye ndabakenguruka
yego none ga professeur Bernard Sindayihebura ka kabazo ca gihe nari nakabikiye kirageze hakubwa iki ku mpande zose kugira ngo ntihagire ibizokononekara n'ivyo nonekara naho bibagerageze ntibigire ingaruka ishobora kuba ndende hoko kugwa iki ku mpande zose z'abahinga z'abatwara igihugu z'abegereye Tanganyika abahaba abahakorera imirimo itandukanye
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva rero burya ahandi cyane cyane mwe muri bihugu biyo iwanyu urumva uhereye ku mahinga ugahera abantu bazanye n'ibyo kurara ibiza urumva n'abapolisi ngaha mu Burundi ugahera na kuba wuje abasabari mbabare ugahera cyane cyane namwe kuba jurnalisti areyo twe duteza gukora n'abatwara igihugu abo bose rero duteza gukora hamwe kugira ngo turabe icyokorwa urero aho tugeze muri iki gihe tugeze mu gifaransa tugeze mu kirundi ugenda bivuga eshere yitwa ruje urumva rero mumaze kubona yuko Tanganyika imaze kwinjira muri poro ya Bujumbura akaba rero amahangare amaze kumureba nabi urumva rero ni ruje hano hasigaye hari amasantimetero 20 urumva rero ntimeze neza rero aho rero mugabo nabibabwiye nabibwiye vraiment n'ukuri ndashimira cyane leta kuko ari utwara igitaka cya Bujumbura aba bantu batandukanye aho bose ubari ku kizi hanyuma rero hariho abajejwe rero cyane cyane ubugenera abantu botegereza kwitegura imbere y'uko muzuriya uzoba ubu noneho abantu baramaze kubimenya nk'ahantu barabwira ati twebe turi ahantu hari umwuzurira hanyuma rero bakabwira ati mbe nk'ibi hari ndabahabatanga abandi baranyanse mbega ahantu hazosobora kugiaufite umwuzura ni waba n'uyubu ibyo biharo namaze kubibaharera aho rero batavuga ati okay twebwe rero turi ahantu habi muri icyo gihe rero twitegura hanyuma tukabaturarondeaho tuba rero ari leta rero ikirondera cyane cyane mbega ikirondera tuga abo bantu bangana gute uwumva nk'ayi Bujumbura n'amaprovensi anakurikira urumva ni Bujumbura hariya mu Gatumba ni Bujumbura Meri ni Rumonge n'Amakamba aho hose bategereza guca barondera ati mbega abantu bashobora kuzokwimugwa ni bangahe rero bagaca barondera abagira neza bashobora kubafasha amahema ari ibifungurwa ari nk'amashuri muri iki gihe kubera abanyeshuri bakiri mu mashuri bakavuga ati mbega amashuri azoyimurira ko n'ayahe ariyo cyane cyane nk'ibintu biba byihuta bakavuga ati mbo mbega mwebwe ari nko nka polo ya Bujumbura ibikorwa byaramaze gutangura ndabashimira
harimo
na sato do pomage ipanga mu bice 80
nabiri kizana kugira ngo ntitubura amazi
ndabakinguka nabo
nyene bikoze cyane amazi kubitanga urumva rero abantu bose ibarabategerezwa bagafata abahinga babo engineer bafata cyane ubu rero cyane nikatwaza kuyiraba si umuntu arahu
murakoze professeur murakoze cyane akanya karatijane tubashimiye professeur Bernard Sindayihebura muhinga mukabana mwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo nitwongera kudodora muzo twitabe kugira ngo muduhe umuco kubitandukanye kuri Tanganyika kuri mikro yari Diane Ninahazwe bakoze abo twabanye mu buhinga bw'ivyuma na Nadia Taha na ingenieur bari kumwe tubifurije umunsi mwiza.